Baramutse mwebwe mwese muri kumviza radio isanganiro kaze mu makuru muri mwe gukirundi twateguriye tuyahera ku ngonkuru nkuru ziyagize imiliyadi zirenga 1340 z'amafaranga amarundi nizo zakoreshejwe kuzirenga 1490 zari zaratekanijwe gukoreshwa mu gice cha gatatu cy'umwaka w'amafaranga wa 2025 byashikijwe ku munsi wa gatatu n'umushikiranganje wiga cha leta mu nama nshinga mateka ashikiriza icegeranyo cy'ingenzi amafaranga yakoreshejwe mu gice cha gatatu n'ica kane mwaka w'amafaranga wa 2024 ushira wa 2025 ikiringo kiri hagati ya mezi 5 n'umwaka kiraheza ivyuma byorohereza uruja n'uruza mu barabara fe tricolore mu gifaransa bidakora abanyagihugu bakababazwa no kubona ivyo vyuma bitagikora kuko bica bibagora kujabuka mu barabara gutangiye igitoro hisunzwe imarati mu gifaransa plaque ngo yabaye ingingo mperekeza kugira ntihabe abikika mu kiza bakoresheje ubwo buhinga igitoro passe umuyobozi mukuru w'ishira murijejwe Toro Sepebu Samuel Ndayisenga abivuze nyuma yaho bamwe mu bashoferi basabiye ko ivyo gitoro pass byokugwaho ngizo ingo nkuru nkuru zigize ano makuru mugiye gushizwa na Jean Marie Mayonga Alphonse Kubyimana ari mu hinga bw'ivyuma suye kubaha ikaze
inama isumbingimba
Mujanye n'ubutunzi imiliyari zirenga 1,600,000 z'amafaranga y'amarundi nizo zakoreshejwe kuzababa 1,500,000 zari zaratekanijwe gukoreshwa mu gice cha gatatu cy'umwaka w'amafaranga wa 2024 ushira 2025 byashikirijwe n'umushikiranganje wiga cha leta kuyu wa gatatu ashikirize inama nshinga mateka icegeranyo cingira amafaranga yakoreshejwe mu bice vya gatatu ni vya kane vy'uwo mwaka w'amafaranga Alain Ndikumana asigura ko mu bituma harimo ubugabanya makori ku bidandazwa mu gifaransa exonération vyabaye vyinshi abashinga mateka babona ko n'inzu leta ipanze muri zo izirihwa mu mafaranga ava makungu kandi ziri mu Burundi ziri mu bituma hakoreshwa amafaranga menshi Clovis niyo nkuru
nkuko byamenyeshejwe imbere y'inama nshinga mateka Alain Ndikumana mushikanganje kiga cha leta ashikiriza icegeranyo cingena amafaranga yakoreshejwe mu gice cha gatatu n'ica kane mu mwaka w'amafaranga 2024 ushira 2025 amafaranga yari yatekanjwe gukoreshwa mu gice cha gatatu cyo mwaka w'amafaranga yari yongereye cyane bimwe mu byatumye yiyongera umushikanganje kiga cha leta asigura ko harimo kugabanya amakori ku bidandazwa ibyo bita exonération byabaye byinshi bagiranije nuko bari barabitekanije
urabona yuko amafaranga twakoresheje ararenga cyane ari yateguwe twateguye ko dukoresha imiliyari 1,499 mugabo turabona yuko amafaranga yakoze koko ari imiliyari 1,634 no kuvuga yuko twarengeje ku bice 9 n'ibice 7 amafaranga twari twategekanije gukoresha muri cyo gihe cya trimestre ya gatatu hamwe igituma ama exonération ko twari twayateguye kuyatanga yarabaye menshi cyane gusumba ariho nibaza yuko kimwe mu ndinganizo twokora kuraba ngene dutanga exonération tukaraba ko izo zitanga zigenda mu bintu bizano mwimbo
Bamwe mu bashinga mateka babona ariko ko inzu leta ipanze najyo biri mu bituma amafaranga leta ikoresha aba menshi misago zashya atanga akarero ku nzu iri mu gisagara cha Bujumbura ariko ikabirihwa mu madorale
muri raporo kuri page 73 nabonye inzu ipanzwe na leta kandi irahanye ni Bujumbura muri komine Mukanza mugabo iyo nzu bayiriha andorale kandi mu buzi amafaranga y'agaciro bibazo aduteye bayikoteye izabo kabiriwa dolari 1,500 nabaza mbega naho nyakuba umushikiranganje amatsi minsi mike aratete yubwo bushikiranganje ibi abibonye iyo bari kwarakoreye kuko jewe sintahura kumva turi mu gihugu cy'u Burundi iyo nzu iri mu Burundi tukaca turiha andorale
Alain Ndikumana umushikiranganje w'ikiga cha leta amenyesha ko bagiye kwiga icyo kibazo akongera kuko intumbero ya leta ari uko aho bakoresha amafaranga nabi agabanywa
inzu exprimian dollar muniyoraba yuko naho ibiya dollar mugabo turabe yukorera amafaranga ashika mwavuze ikintu kijanye no leta yo kubaka amazu yayo no kuri raporo rubwa mbere ikigo mwabonye cy'amazu twatanze la liste y'amazu leta ipanze na liste y'amazu leta ipangishije nuko harimo continuity ya inzego ni igikorwa cyabaye ni sepa l'actuel premier ministre. Puis quand tu l'abandonnes cette fois-ci, quoi l'objectif et nous quoi tu gères harama faranga hausse. Aho tu yakure chana habitu gavanyi, hanyima aho tu yakura tu shue kuduzi.
Kugu mshikila nganji wiki cha leta, na mafaranga yakure shijomugishe cha kane chuo mga kwa mafaranga, yari yongere ye kure ngibiche mirongi tanu kujana, kuyari alateka na njugwe ukoreshwa.
Mujwa nino kuyunguruza uhinga gitoro pase ukoreshwa mwitangwa gigitoro ngobuzo bandanya ukoreshwa, na yongo utangi gitoro hii sunzgui marati plake ngo yawa ingi ngo merekeza kugira niyabe abiki kamukiza bakoreshe je ubwo buhinga bwa gitoro pase beshikirizwa umuyobozi mukuru w'ishira mwejejwe iby'igitoro Sopebu Samuel Ndayisenga abivuze nyuma yaho bamu bashoferi basabiye ko ibyo gitoro pase byo kugwaho kubijanye nuko ibituro ama station mu gifaransa imiduga mito mito bita taxi inyeshereza ko ari bike umuyobozi mukuru wa Sopebu yemeza ko kuri bine byahahora hongewe ko izindi station zibiri kugira izo modoka zorohegwe bamwe mu banyagihugu bakorera imirimo yabo itandukanye gato mu isagara cha Bujumbura hafi y'ivyuma byorosha uruja n'uruza mu ibarabara mu Faransa fe tricolore ariko benshi bita fe rouge ntibatahura igituma ivyo vyuma bitagikora ngo ibituma bibagora kujabuka amabarabara abaganira na radio Isanganiro kuyu wa kane bidoga ko haizi kiringo kiri hagati ya meza 5 n'umwaka bitagikora kigo kijejwe amabarabara ARB basigura ko habaye kubura ivyuma byo gusubiriza ivyapfuye ku isoko yo mu Burundi umuyobozi mukuru akizeza ariko ko bariko bararaba ingene hoshigwaho uburyo bwo kuja kubigura hanze y'igihugu Alexi Ndayisenga
Zozo seningaru kambi kubera amafero chatarikara
kujabu kamwe
Ugeza hasanzu hari ibyuma byari byagenewe korohereza urujya n'uruza mu ibarabara haba ku miduga no kubagenda n'amaguru hagati mu gisagara cya Bujumbura ubona abagendesha imiduga bagerageza bunyene kubisanya naye abagenda n'amaguru batanguranwa n'imiduga ngo ntibagonge tubasanze aho bakorera ku ibarabara ryitiriwe Republique Iharanira Intwaro Rusangi Avenue de la RDC no ku ibarabara Boulevard d'Oriprona bamwe mu banyagihugu bidoga ko ibyo byuma bimaze hafi umwaka bidakora ibiheza bikabagora kujya mu ibarabara cyane cyane abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga muri kino gihe
n'iyi minsi amaferu je ntari karakora kandi kuba atari karakora ngaha biradushavuza kubera ko igihe bayari badushirira ngaha byari biryoshye cyane cyane ku bantu bagendana amaguru cyane nk'abantu bagendana ubumuga iferu je rikiraka barajabuka neza modoka zabarindiriye ariko ubu atari karakora abantu baragira ibibazo byo kujabuka ngaha harawe usanga agenda ku mabeki cyangwa ugasanga n'umu kama kale umuntu ageze mu zabukuru bikamugora
ama bateri yari hari hajyaye yari ndani urumva abare babijejwe barakuyeyo araheze ngira ngo nk'amezi ane
twewe ngaha ibibabye statubona ngaha ababikora twarababona nabaje kubikoramo nibo nyene baje kubikoramo
araheze igihe kitari gito zidakora umuntu agomba kujabuka yahora yerekwa na nzi ya feruje nyene imodo kigahagarara kubera feruje nyene Umva kubitaki harumva ko icyabiga bibazo
bose bakivyo byuma byo subira gukora ngo kuko amaze no kwibonekeza ingaruka mbi
abantu babijeje ngahaye bari bajeje kubikurikirana nuko boshobora kuza bagasaba gatunganya akaje byabimeze kubera iki kugira ngo abantu turonke akaje dushobora kujabuka mu ibarabara nico niwo muti wazo je mbona kugira ngo wabitunganye
kubera bitariko birakora ari umuntu bagonze kubera bariko bariruka cyane aba bashoferi yahavuye yitaba imana
byo bavyize nyine hamwe mugiye kwishuza kigasura gukora byo bari byiza tworohegwe mu kurengana
uko buri ivyuma byo gusubiriza ivyafuye ku isoko yo mu Burundi biri mu bituma ivyo vyuma byorohereza urujya n'uruza mu ibarabara bitagikora nkuko vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ihigo cy'igihugu kiraye vy'amabarabara Constantin Bigirimana akizeza ko bariko bararaba ingene hoshigwaho uburyo bwo kuja kubigura hanze y'igihugu gucyo ngo bisubire gukora nubwo adatomora neza igihe bizosubirira gukorerako
Radio Isanganiro amakuru muri mwe gukirundi arabandanya abigemeye batagize amahirwe yo kubaka ingo hamwe n'abageze mu zabukuru bagomba kwikora kuvyo barondeye nimwe mu migwi itiyumviriwe ko mu itegeko rigenga ingo n'imiryango ririho ubu bivugwa n'umuhuza bikogwa wishira mu gishinze kugwanya ubushomeri niho otegwa arishoto mu kiganiro haya amesha makuru amenyesha ko bene abo bantu barenganywa kuko atamategeko abakingira ariho Vianney Ndayisaba agasaba abo vyega ko mu itegeko y'ingo n'imiryango ngo rishasha boshiramo ingingo ziha uburenganzira ku bisigi by'abavyeyi abigeme be nabo hamwe n'ingingo zorohereza abageze mu zabukuru
itego rya kera ukuntu abigeme batarosa amahirwe yo kubaka ingo zabo bakumiriwe n'itegeko kandi tubabona yuko muri itego rya kera tugenda ko hariyo ibintu bimwe bimwe honyanga uburenganzira bw'abageze mu zabukuru aho usanga ibintu byabo batafise uburenganzira abana bako bakumira ko kandi bavyirondereye harimo kandi agahaze tubona ukuntu abana no munsi beshi babibarabara kubera kutagira base ntandi ngane zitomo irimo yerekana ukuntu umwana ashobora kumenya se kuri ivyo rero turifuza yuko mu itegeko rishasha ariko rategurwa ry'inguru imiryango hashigwamo ingingo zitomoye zerekana ukuntu umwigeme atarosa amahigwe yo kuronka urwo kurongorwa ukuntu nawe ahabwa uburenganzira nk'abana bahungu bwo gutorana ku bisigi by'umuryango itegeko gatomora ukuntu kuko biboneka neza yuko iyo migwi y'abigeme bataronka ingo iri mu bukene butagira izina kuko abakobwa usanga benshi bariko barangara hirya no hino barondera ubuzi ibyo umudesho tubisavye twishimikije rapport yifata kibanza ibyavuye muri sasuma aho yerekana yuko dufatiye ku gitsina tuja dusanga abagabo ari imiliyoni 5,901,639 ni ukuvuga ibice 47 n'uduce 8% mu gihe igitsina gore cyo tusanga bangana n'imiliyoni 6,431,719 kuri rusasuma abigeme bangana 5,530,650 ntibafise amahirwe n'amatoyi yo kuzoronka ingo
ica kabiri naco twagomba tubabwiye turasaba yuko hobamo umwana kivuka kujya bagira ucancu hashibaho ADN umwana wese amenye se we ukuri turasaba yuko biteke kwategurwa abavyeyi bageze mu zabukuru by'ukuri atogiteke kuri bakingira abana bareke kwivanga mu by'abavyeyi kugira nabo bishire bizane ntubone mu mama mu papa ageze mu zabukuru bafuye bangara baravyaye ngo rimugurisha teke kutomore uburenganzira bwa bose bubeho
muje ni namagara y'abantu abakenyezi b'imyaka 30 n'irenga bakuye kuja baritabira isekeza ryo kwipimisha indwara ya kanseri y'ibere rikogwa mu kwezi kw'icumi guhariwe kugwanya iyo ndwara na kama wategwa na muganga abayo Jean Pascal arongoye ibitaro Tanganyika Care Hospital vyama bikora iyo sekeza ku mwaka utashi yibutsa ko iyo ndwara ikira iyo ivuwe kare tumukurikire
kansere ibi bituma bituruka uko umuntu yavutse byo no kwita genetique ni bike cyane byinshi bituma nibyo twasanze kuri nosi ngomba kuvuga itabi akayoga amazi ko benshi bagakunda numvyo dufungura navyo ni harimo bimwe bimwe bituma umuntu yandura kansere rero ukwezi kw'icumi ku bitaro Tanganyika Hospital no kuri Tanganyika Foundation dusaba imbere y'amategeko ni ukwezi kwahariwe indwara ya kansere y'ibere n'ukwezi duha amahigwe abafasoni bavyipfuza bagapimwa bagasuzumwa tukaba yuko atayo bagwaye abo dusanze bashobora kuba bayigwasha tubagira kugira ibindi bipimo kandi nko mu mwaka uheze twaronse hafi bice indwi kwijana byabo twapimye dusanga bafise kansere mwumve ko ari biharuro biteye ubwoba mwumvise kandi yuko ari indwara bayigwaye benshi ari abantu bari munsi y'imyaka 50 anacyo bituma batwe no guhimiriza mu kwego dufasha guhimiriza abafasoni kwipimisha kanseri y'ibere kugira ngo barako atayo bagwaye aho tuzarashika ahanini ica mbere gushobora kuronka uburyo kugira ngo umukenyezi wese ashaka kwipimisha yipimishe byoroshe canke urwaye avugwe byoroshe kuko indwara ya kanseri ni indwara turavye nko ku isi yica gake abakira ni bo benshi rero aha mu Burundi dushobora kubandanya twemera yuko bashiki bacu bama wacu bicwa niyo ndwara kandi natwe dushobora kuronka ubushobozi bwo kubishikako ibintu bya mbere kenewe uno munsi nuko duhiga uburyo kugira ngo bapimwe ku buntu bavugwe ku buntu iyo ndwara ya kanseri y'ibihoho tuzi ko ishobora gukira
abadukurikiye mwese ahani amakuru twabateguriye tuyarangirije dusubiye tubashimire ko mwayateza amatwi mubandaye mutega amatwi ibiganiro vya radio Isanganiro.